Iri nijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95.2 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Uyu munsi ni kuwa kane tariki ya 19 ukwezi kwa 11 umwaka w'2015. Bibaye saa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Ndabashuhuje cyane, mwaramutse neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Ibitero twagiye tubona abantu batera ahakoraniye abantu benshi, ubushikangaji bw'umutekano bwashaka kumenyesha abantu bose yuko ari ibikorwa by'iterabwoba.
Uyu ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Ni mukanya mu makuru. Amakuru atangirwa nayo hirya no hino. Ayo hirya no hino mwayateguriwe kandi muragezweho na Aloyse Bigirimana.
Takuramukije tumandaramukije n'abariko baratwumviriza. Aya makuru tuyahere mu gihugu cya Nigeria, aho ibisasu bibiri byaturikijwe mu isoko yo mu gisagara cya Kano ejo ku munsi wa gatatu. Abantu co bacarahitanye ntibaramenyekana gushika ubu, nk'uko umumenyeshamakuru wo muri Nigeria yavyiganiye Ijwi rya Amerika. Ibyo bisasu byaturikijwe ahantu hadandarizwa amatelefone ngendanwa kandi hahurira abantu benshi cyane. Hirya y'ejo ku wa kabiri, kindi gisasu caraturikijwe mu gisagara ca Yola kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria, gihitana abantu bashika 30, abashika 70 nabo barakomereka. Nta muhari n'umwe uriyitirira ibyo bitero, ariko abikekwa ubwa mbere ni muhari wa Boko Haram. Mu ntango zo ku kwezi, Perezida Muhammadu Buhari yamenyesheje ko intagondwa z'aba Islamiste zigeze aho umwansi ashaka, kuko ngo ziri hafi yo gutsindwa. Muri cyo gihugu cya Nigeria nyene, Perezida Muhammadu Buhari yaratanze itegeko ryo guhagarika Sambo Dasuki, yahoze ari umuhanuzi mu by'umutekano. Muri cyo gihugu yagirizwa kuba yaranyuruje amahera harugwa ku mamiliyaridi y'amadolari y'Abanyamerika. Ayo mahera yaragenewe kugura ibigwanisho byo kurwanya umuhari wa Boko Haram. Sambo Dasuki yazindutse akikuzwa n'igipolisi cyo ku munsi wa gatatu, aho cyamubujije kuva mu nzu yiwe, naho ubutungane bwari bwamuhaye uburenganzira bwo kujya kwivuriza mu mahanga. Dasuki yari umuhanuzi mu by'umutekano kuri Perezida Goodluck Jonathan. Amakuru ashikirizwa na leta ya Nigeria avuga ko hagati y'imyaka y'2012 n'imyaka y'2015, Sambo Dasuki yasinye amakontra y'ibinyoma y'agaciro k'imiliyaridi zirenga 2 z'amadolari y'Abanyamerika, yitwa ko yari agenewe kugura indege z'intambara za kajugujugu, amabombe n'amasasu by'igisirikare cya Nigeria kigwanira mu kirere. Ibyo byose bikaba atanumwe yabikubise ijisho. Umuhari wa leta ya Islamiste wasohoye ifoto yerekana agacupa kifanta ko ariko karimwo ibombe murambabarira yakoroye ya ndege y'Uburusiya iheruka gukoroka mu Misiri mu kwezi kurangiye. Uwo muhari wa leta ya Islamiste umenyesha ko wakoze ico gitero kuko Uburusiya buriko buragaba ibitero by'indege kuri uwo muhari muri Siriya. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya na Perezida Abdel Fattah el-Sisi wa Misiri ejo ku munsi wa gatatu barumvikanye ku ngingo nshasha zo gucungera umutekano, ikaba ariyo yabaye intambwe ya mbere abo bategetsi bafashe imbere y'uko indege zisubira kuguruka hagati y'ibyo bihugu bibiri. Abo bategetsi baganiriye na kuri telefone nyuma yaho Uburusiya bwemereye ko indege yabwo yatezwemo ikibombe. Amakuru kuri Leta Zunze za Amerika, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa gatatu yaraneguye amajambo y'abanyepolitike bamwe bamwe b'abanyamerika badashigikiye umugambi wiwe wo guha ubuhungiro impunzi z'abanyesiriya bariko bahunga intambara. Perezida Obama yamenyesheje ko kuburizamwo uwo mugambi wo guha ubuhungiro izo mpunzi biteye kubiri n'imico y'abanyamerika, kandi abagwanyi ba leta ya Islamiste ngo bashobora kuharonkera akaryo ko guca ba kabi babikora ko bakaba abagwanyi babo kuvaho habereye ibitero by'iterabwoba ipari mu ndwi irangiye bamwe mu banyapolitike bo mu mugambwe wa Republike hano muri leta z'umwe za Amerika basavye ko leta z'umwe za Amerika zoba zirabangira kuri uyo mugambi ataruko naho bakemerera gusa impunzi z'abakristu ko arizo zo kwinjizwa muri leta z'umwe za Amerika. Perezida Barack Obama aho ari mu nama ya Asia na Pacifique mu bijyanye n'ubutunzi n'imigendranire iri kibera i Manila mu gihugu cya Philippines yamenyesheje ko mu gihe boca batekegwa n'ubwoba bw'ibiherutse kuba mu Faransa atanyisha ubu bari ko baratorera ibikorwa by'iterabwoba. Mu Bufaransa naho abapolisi baragavye igitero ahitwa Saint-Denis ku nkengera z'igisagara Paris ku birometero bibiri uvuye ahari kibuga cy'umupira w'amaguru i Paris. Bakeka ko hinyegeje abantu bagize uruhara mu bitero byo kuwa gatanu byahitanye abantu 129 bikomeretsa abandi bantu barenga 350. Ivyo bikorwa by'igipolisi byahitanye abantu babiri abandi ndwi barafatwa nkuko umushikiranganje mukuru wa Paris umushikiza amazi wa Paris bivuga yabitangaje igipolisi cyazinzuse gitana mu mitwe niwo mugwe.
Ayo yara makuru yo hirya no hino murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. MENUB ni ikigo cy'umuryango w'abibumbye cyari gishinzwe gukurikirana amatora yo mu Burundi cyashoje ku mugaragaro ibikorwa byacyo ejo kuwa gatatu. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka araduhiye inkuru.
Quoique la MENUB ferme ses portes, je réaffirme que les Nations Unies resteront inébranlables dans leur soutien au peuple et au gouvernement du Burundi.
Nikuru ya majambo ibikorwa by'umurwi wa ONU wakurikiranye amatora mu Burundi mu 2015 byasozerewe ko kuri no wa gatatu igenekerezo ya 18 ukwezi kwa 11 uwahora hagarariye byimfata kibanzu uwo murwi yabwiye abitavye ivyo birori ko ashima ingene uwo murwi wakoranye neza nabegwa n'amatora ya 2015. Isaka Suna yamenyesheje ko naho ibihe by'umutekano na politike bitari byoroshe uwo mugwi washoboye gukora imbere mu matora n'inyuma yayo.
En dépit d'un environnement politique et sécuritaire parfois.
Akanakanya ko gushimira abahagarikiye amatora no gushima ibyavuyemo ivyegeranyo bitatu by'imfata kibanza byarashizwe habona haba ku matora y'abashinga amateka y'abaje n'ama ba komine yo kwigenekereza rya 2019 ukwezi kwa gatandatu ku matora y'umukuru w'igihugu yo ku 11 ukwezi kw'indwi ku matora y'abakenguza amateka yo ku 24 ukwezi kw'indwi hamwe n'abakuru b'imitumba n'amakartier yo ku 24 ukwezi kumunani. Ibyo byegeranyo abantu bavyakiriye uko bavyumva ku ruhande rwa leta y'u Burundi barashima igikorwa caranguwe n'umurwi wa ONU wakurikiraniye hafi matora ya 2015 waserukiye leta y'u Burundi muri ivyo birori. Ambassador Zakari Gahutu yasavye ishiramwe mpuzamakungu ONU kuguma hafi ya leta y'u Burundi mu gutsimbataza amahoro n'umutekano iterambere ridasigaye inyuma.
Nous souhaitons donc que maintenant que la page des élections est tournée en dépit des appréciations divergentes des uns et des autres.
Twifuza ko naho ibihe by'amatora birangiye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rizoguma hafi ya leta y'u Burundi mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano hamwe n'iterambere. Ibyo tukifuza ko tuzobifashwamo kandi n'amashyirahamwe atandukanye ahurukiye mu muryango w'ishyirahamwe rya ONU
qui en constitue la famille.
Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bari bitabye ibyo birori byo kurangiza ibikorwa bya MENUB barashima ko uwo murwi wakoze akazi kawo. Evariste Ngayimpenda w'umugambwe w'abadasigana iprona ishami rya Karoli Nditije yamenyesheje ko ivyavuye mu matora ya 2015 n'ubu batavyemera kuko vyahonyanza amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro.
Kera akazi kawo nibaza ko bagakoze neza kuko urabona amatora naho leta ifata ko yabaye cyo nta gihugu na kimwe ndumva cemera ko yabaye ari naco gituma makungu aguma semerera yuko abarundi twoja hamwe tugasubira tugatunganya amatora nyezina. Jewe nibaza yuko atakindo gipfuye guko hariho ya resolution ya Conseil de Sécurité des Nations Unies tumora neza ingene ibintu bizogenda hariho wagenywe kugira ngo ico kibazo c'u Burundi azogikurikirane azotanga raporo mu minsi 15 hanyuma uko ukwezi gutashe iyo biro y'ibizogira atanga raporo.
Aloyizi Baricako arongoye umugambwe Paside nawe nyene utavuga rumwe na leta avuga ko bazoguma basemerera gushika ibintu bihindutse mu Burundi.
Ubaye ikoreka ta bwa dufise kwa kamutera kazokumva kuko tuvuga ukuri umurundi wese asaba ibiganiro avuga ukuri kuko aho abantu bicaye bakaganira amahoro araboneka.
Ntimutinya kuko kuri guma muvuga mu gihe kutse.
Erega nta gutinya kuzira ukuri. Umuntu atinya kuzira ukuri no kuvuga yari gusaba Imana ntavuke. Kuvuga rero ko umuntu w'umushinga ntabwiza kuvuga ukuri ashaka kuzira kuko ukuri niko gutsinda Imana imperuka atsinda ukuri.
Bitegekanijwe ko ibikorwa by'umurwi wa ONU wakurikiraniye hafi umugambi w'amatora kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka bizorangira byose nyezina kugenekereza ya 31 Kigarama uno mwaka nyene ibirori byo kuri uno wa gatatu byari byitabwe n'abaserukira imigambwe amashirahamwe yigenga abaserukira leta abaserukira amashengero n'abaserukira ibihugu byabo n'amashirahamwe yegamiye ONU mu Burundi Ibujumbura Evariste Nziko Banyanka Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi iratangaza ko ibitero bimaze iminsi biba ahantu hatandukanye ari ibikorwa by'iterabwoba acte terroriste mu gifaransa. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabitangaje ejo.
Ibitero twagiye tubona aho abantu batera ahakoraniye abantu benshi, ubushikangaji bw'umutekano bwashaka kumenyesha abantu bose yuko ari ibikorwa by'iterabwoba. Ngira mwarumvise aho ibikorwa nk'ivyo byakozwe muri no minsi ya vuba, mwarumvise kungene vyiswe n'ingingo zaciye zifatwa. Nongaha rero mu gihe abo bantu bakoze ibikorwa bisa cyo kimwe n'ivyo byabaye aho handi bategezwa kwitwa gucyo nyene hanyuma bagafatirwa n'ingingo zibereye, ari naco gituma abajejwe umutekano bariko baritegura kugira ngo baheze bafate ingingo zibereye zijanye n'ubwo bundi bukozi bw'ikibi bw'iterabwoba buriko buraba. Kuko umuntu agenda gutera grenade aho abantu bakoraniye bariko barinywera, murabona yuko byabaye mu bubare bushika kuri bubiri bwo mu Kamenge, mu bubare bushika kuri bubiri mu Bwiza, mu Kanyosha naho nyene bubare bushika kuri bubiri. Nibi rero byarayo bibaye ejo mu Kanyosha, biraboneka neza yuko ari ibitero by'iterabwoba. Kwiterabwoba ni umuntu agenda aho abantu bakoraniye hanyuma agaheza akabatera akababuza kubaho kunezerwa ko benshi urana ko bariko barivuna akanyota. Hariho naho usanga bagira bafata urugendo bari mu bituro nk'aha kuri Gardino byabaye, kandi murabona ko baca bikora bahunga akenshi bakoresheje amapikipiki. Ivyo rero muhora namwe bwe murakwikirana amakuru murumva mu bindi bihugu kumwene bigenda biraboneka neza neza, kandi uravye n'abantu bategwa n'abanyagihugu badashobora kwivuna, kandi abo bantu batumbera aho babona neza yuko hari abantu badashobora kwivuna, no kuvuga ahatarabajije umutekano. Ni iterabwoba rero, ari naco gituma rero ingingo zijyanye no kumwe iterabwoba rigwanywa zizoheza zigashigwa mu ngiro kugira ngo umutekano w'abantu n'ivyabo ubandanye ucungerwa neza mu gihugu cyose cy'u Burundi.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye, amajwi ye twayohererejwe n'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Tujye mu Rwanda. Abaturage baturiye amapariki barinubira cyane rwose inyamaswa ziza kubonera imyaka. Barasaba leta ko yafata ingamba zihamye zo kubarengera. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru.
Kugera mu nkengero z'amapariki mu Rwanda uhita ukubitana n'abaturage binubira uburyo inyamaswa ziva muri izo pariki zibonera imyaka.
mu gace k'ibirunga mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, neza neza ndi munsi y'ikirunga Sabyinyo, munsi icyo kirunga bigaragara ko hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi gusa kubera inyamaswa zituruka muri pariki y'ibirunga ngo zigenda zonera abaturage. Urabona ko abagerageje guhinga nk'igihingwa kibirayi bagerageza n'uburyo bazitira. Mugabo, ibi bivuze iki?
N'uburyo bwo kuzitira ngo zitaza nanga se umurinzi urimo abe yamenye igihe zaziye, kuko kugira ngo nawe nimba gatiro kamwibye noneho ziteye kumwinjirana ngo yibuke zanamwishe abona yumve nazo ziri gupfundanya kugira ngo agerete abone uko yitegura guhangana no kuzikumira.
Ibiri mu Majyaruguru kuri pariki y'ibirunga ni nabyo biri kuri pariki ya Nyungwe.
Baraje barahagera bambwira ko bazandiha dosiye nayigeje Kigali mu kwezi kwa munani gutangiye, none nisa nta mafangano nabona.
Leta y'u Rwanda kuva mu 2013 yashyizeho ikigega kigoboka boniwe cyangwa bakomerekejwe n'izi nyamaswa. Nubwo bimeze gutyo, abahinzi bavuga ko inzira zo kugaragaza ko inyamaswa zaboneye ubwazo zitoroshye.
Ko hari igihushanga mudugudu yibereye mu kazi akavuga ati nzaza kureba ubwonejo, ubwo ejo hagera ukaja ku kagari mu nyakagari nawe akavuga ati dufite inama ibunaka nawe kugira ngo azagere ku bwone, ugasanga nabwo biri gutwara igihe kabe byagera i Kigali nabwo bakavuga bati ubwone ko buri gutukubona buri gutara igihe kuko batanze iminsi 15 kubwone buba bwamaze gusaza.
Uretse kuba bishyuza bigoye, abahinzi bavuga ko iyo batakariza mu byangiritse ntaho ahurira nayo bishyurwa.
Tubona ari make n'igihombo kiremereye cyane kubera nk'aha ngaho urukubona ziba zaronye nkaguca umenamo nk'imodoka ugatanga 180 ugashira mu dufuka tubiri dapu na inipeka ugatera, noneho baza kutambagira nkaguca ugasanga bakugeneye utwo duhumbi tutagira icyo twakumarira.
Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu kigoboka bangirijwe n'inyamaswa za pariki bwabwijwe irya Amerika ko ibiciro kuboneshejwe bihindaguri ku munsi ku wundi kandi bikajyana n'ubwoko bw'igihingwa. Bwana Joseph Nzaboni kuza ayobora iki kigo.
Hey, 2013 icyo gihe ikigega cyatanze $287,000,000 kuri za parike zose aho abaturage bagiye bononerwa. Mu mwaka wakurikiye w'ingengo y'imari 2013-14 gitanga $250,000,000.
Ku baturage umuturambye ku bibazo bafite waba gukumira burundu izi nyamaswa.
Icyo nabatuma rero ni ukugira kudukora ubwo buvugizi akabasha gusanwa urukuta rwa parike ku buryo inyamaswa zigumamo.
Bwana Telesfore ngo gushinzwe imicungire y'amaparike mu kigo cy'igihugu cyita ku iterambere RDB ahereye kuri pariki y'ibirunga yavuze ko ibibazo bagenda babibonera umuti ku bufatanye n'abaturage.
Leta yabafashije gushyiraho urwo rukuta rwagabanyije cyane ibibazo byaterwaga n'izo nyamaswa zituruka muri pariki y'ibirunga, hanyuma abaturage nabo kandi ikintu gishimishije kuko nabo bumva akamaro ka pariki. Bose bo nibo usanga bagira uruhare mu gusana ahagiye hangirika. Ubu ngubu ikirimo no gukorwa ni uko kugira ngo twongerere urwo rukuta rw'amabuye imbaraga, harimo kugenda hacibwa umuferege imbere yarwo ku ruhande rugana imbere muri pariki kugira ngo niba hari nije ibanze gutinya wa muferege mbere y'uko yajya guhika kwa rukuta rw'amabuye.
Kuri iki kibazo Transparency International Rwanda, umuryango urwanya ruswa n'akarengane w'usanga inzego zibishinzwe zitubahiriza inshingano zigomba umuturage. Madame Ingabire Makiri uyobora uyu muryango yavuganye n'Ijwi rya Amerika.
Harimo uburangare bw'ababishinzwe nka RDB ndetse n'inzego z'ubuyobozi ku rwego rwo hasi nk'akarere n'abandi.
Kuko ikigo cy'igihugu cy'ingoboka kitukirira ku gihe ba nyiri imyaka kivuga ko byibura iminsi 45 nyiri ubwone yarangije kugaragaza ikibazo mu nzira zose zisabwa aba yagombye kubona indishyi ye. Gusa haracyari ikibazo cyo kuba ibigo by'imari bikereza amafaranga yishyurwa ba nyiri ubwone. Bwana Nzaboni kuza akabasaba ko bajya bihutira kumenyekanisha ibibazo byabo ikigo ayoboye nacyo kigaheraho kibishyura vuba.
Ikijyanyiro no kubagezaho amafaranga yabo izo nzira zitinda zo kunyuza mu bigo by'imari turakomeza tubikurikirane turebe ibigo dukorana nabyo ku buryo twagabanya igihe bifata kugira ngo amafaranga abagereho.
Magingo ya pariki y'Akagera niyo yonyine izitiye ku buryo inyamaswa zitapfa kuyisohokamo, nubwo hakiri zari hanze bayizitira nazo hagishakishwa uburyo zasubiramo. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika imusanze mu Majyaruguru y'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3. Imikino na siporo noneho. Isiganwa mpuzamahanga ry'amagare rizenguruka u Rwanda, Tour du Rwanda. Uyu munsi abakinnyi barasiganwa kilometero 166 kuva Musanze mu ntara y'Amajyaruguru kugera Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, banyuze Mukamira, Ngororero na Muhanga. Ejo Jean Bosco Nsengimana niwe wabaye wa mbere nk'uko umunyamakuru wacu Jean Claude Munyandinda yabikurikiranye.
intera ya gatatu y'isiganwa ry'amagare mpuzamahanga Tour du Rwanda ry'umwaka 2015 yareshyaga ibirometero 102 abasiganwa bahagurutse ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali berekeza i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru ni urugendo rutari rworoheye abakinnyi kubera udupando twinshi turanga uyu muhanda wa Kigali Musanze nka Shyorongi Rusiga Gakenke Buranga na Kigombe watanze abandi kugera ku murongo usoza Jean Bosco Nsengimana wo mu ikipe ya Karisimbi ari nawe wari watsinze agace k'umusogongero prologue urugendo rw'ibirometero 102 yarugenze mu gihe cy'amasaha 2 iminota 39 n'amasegonda 33 ku mwanya wa kabiri haje Patrick Byukusenge nawe mu ikipe ya Karisimbi uwabaye wa gatatu ni Areruya Joseph wo mu ikipe ya Kagera umwanya wa kane wegukanwa na kabuhariwe Valence Bayisenga wa Karisimbi kugeza ubu nyuma y'intera eshatu ziyongera ku musogongero wa prologue uwa mbere ku giteranyo rusange ni Jean Bosco Nsengimana wo mu ikipe ya Karisimbi akurikiwe na Valence Ndayisenga nawe ukinira Karisimbi ku mwanya wa gatatu hari Areruya Joseph w'ikipe ya Kagera wa kane ni Lipone Julien wa Haute Savoie mu Faransa iyi myanya myiza y'abanyarwanda iraca amarenga ko irisiganwa Tour du Rwanda ry'umwaka 2015 rishobora kuguma mu maboko y'abanyarwanda nk'uko byagenze umwaka ushize muri irisiganwa Tour du Rwanda hirya no hino ku mihanda uhasanga abaturage batagira ingano baba baje kwihera ijisho ibirori by'igare by'akarusho baba barangamiye umutambagiro w'amamodoka bita caravane mu rurimi rw'igifaransa yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude urakoze rero ukomeze udukurikiranire ayo makuru ya Tour du Rwanda. Muri sport kandi, komisiyo y'imyitwarire ya FIFA ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru yateye utwatsi ubujurire bwa perezida wa FIFA Sepp Blatter n'ubwa Michel Platini, perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burayi UEFA. Blatter na Platini basabaga ko igihano cyabo cyo guhagarikwa by'agateganyo ku mirimo yabo iminsi 90 kivanwaho. Platini arateganya kuzamura ikirego cye mu rukiko rwigenga rwa sport, Tribunal Arbitral du Sport, rufite icyicaro i Lausanne mu Busuwisi nk'uko yabitangaje, ariko Blatter we ntacyo aratangaza ku byo ashobora gukora ubu ngubu. Nshuti zacu muracyumva ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ubu noneho iyi radio yanyu irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abanyamerika barifatanyije n'Abafaransa mu mubabaro bafise nyuma y'ibitero by'iterabwoba byabaye mu gisagara cya Paris. Abantu 129 biciwe mu bitero karuhariwe byagizwe mu bice bitandukanye by'ico gisagara ku munsi wa gatanu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yise ivyo bitero ibikorwa bikabije bigamije gutera ubwoba abanyagihugu ataco bazira. Yavuze ati:
This is an attack not just on
igitero gikozwe ku gisagara ca Paris cyonyine, ni igitero gikozwe ku Bufaransa bwonyine, ni igitero gikozwe ku kimwe muntu wese no ku mico twese dusangiye.
Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry yunganiye mukuru w'igihugu avuga ati: "Nubugizi bwa nabi bwa Satani kandi bugayitse. Ababishoboye twese dukwiye gukora ibyo dushoboye byose kugira tugwanye icibonekeza kuba ari gitero kuri zina muntu wese." Perezida Obama yongera avuga ati: "Ubufaransa ni igihugu camye gicuditse na Amerika. Si rimwe si kabiri Ubufaransa bwamye hafi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe bitoroshe." Perezida Obama yongera avuga ati: "Abanyamerika bakura inkomezi ku Bafaransa biyemeje kugwanira umwidegemvyo no kwifuza umunezero mu buzima." Yavuze ati:
"Dushaka kugaragaza ko twifatanije n'Abafaransa mu kugwanya iterabwoba hamwe n'ibikorwa by'intagondwa. Tugiye gukora ibikenewe byose kugira ngo twifatanye n'Abafaransa hamwe n'amakungu mu twigoro two kurengukisha imbere y'ubutungane abakora iterabwoba, twongere duhige imibiri yose atakindi igona atari ukwica
abanyagihugu."
Perezida Obama yongera avuga ati: "Turifuza kumenyesha dushimitse yuko twifatanyije n'Abafaransa mu kugwanya iterabwoba no kugwanya izo ntagondwa. Tugiye gukora uko dushoboye kose mu gukorana n'Abafaransa kimwe n'ibindi bihugu ku isi mu ngingo yo kurengukisha abo bagizi b'iterabwoba imbere y'ubutungane, twongere duhige n'imigwi yose ibandanya gutera abantu bacu."
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu kanya gato cyane turasoza iki gice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko Aloyse Bigirimana agarutse kutubwira muri make amakuru y'iki gitondo.
Amakuru twabashikirije mu gihugu cya Nigeria, ibisasu bibiri byaraturikijwe mu isoko yo mu gisagara cya Kano ejo ku munsi wa gatatu. Abantu cyo bacarahitanye ntibaramenyekana gushika ubu, nk'uko bimenyeshwa n'umumenyeshamakuru wo muri Nigeria yavyiganiye Ijwi rya Amerika. Ibyo bisasu byaturikijwe ahantu hadandarizwa amatelefoni ngendanwa kandi hahurira abantu benshi cyane. Muri ico gihugu nyene ca Nigeria, Perezida Muhammadu Buhari yaratanze itegeko ejo ku munsi wa gatatu ryo guhagarika Sambo Dasuki, yahoze ari umuhanuzi mu by'umutekano muri ico gihugu, akaba yagirizwa kuba yaranyuruje amahera aharugwa ku mamiliyaridi y'amadolari y'Abanyamerika. Ayo mahera ngo yaragenewe kugura ibigwanisho byo kugwanya umuhari wa Boko Haram. Dasuki yari umuhanuzi mu by'umutekano kuri Perezida Goodluck Jonathan. Umuhari wa Leta Islamiste warasohoye ifoto yerekana agacupa kajamwo ifanta ko ariko karimwo ibombe yakoroye ya ndege y'Uburusiya iheruka gukoroka muri Misiri mu kwezi kurangiye. Uwo muhari wa Leta ya Islamisti umenyesha ko wakoze ico gitero kuko Uburusiya buriko buragaba ibitero by'indege kuri uwo muhari mu gihugu cya Siriya. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya na Perezida Abdel Fattah el-Sisi wa Misiri ejo ku munsi wa gatatu barumvikanye ku ngingo nshasha zo gucungera umutekano, ikaba ariyo ntambwe ya mbere abo bategetsi bagize imbere y'uko indege zisubira kuguruka hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Amakuru avuga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa gatatu yaraneguye amajambo y'abanyepolitike bamwe bamwe b'Abanyamerika badashigikiye umugambi we wo guha ubuhungiro impunzi z'Abanyesiriya. Perezida Barack Obama yamenyesheje ko kuburizamwo uwo mugambi wo guha ubuhungiro izo mpunzi biteye kubiri n'imico y'Abanyamerika, kandi abagwanyi ba Leta ya Islamiste bashobora kuharonkera kajyo ko guca babikora ko bakaba abagwanyi babo. Kuva aho habereye ibitero by'iterabwoba i Paris mu ndwi irangiye, bamwe mu banyepolitike bo mu mugambwe w'abarepublikain aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basavye ko ico gihugu coba kirabangira kuri uyu mugambi atari uko, naho bakemerera gusa impunzi z'abakirisitu gusa muri abo banye Palestina, muri abo banye Siriya murambabariya ko aribo bo kwinjizwa gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihugu cy'Ufaransa naho abapolisi baragavye igitero ahitwa Saint-Denis mu kunkengera z'igisagara cya Paris ku birometero bibiri uvuye ahari ikibuga cy'umupira w'amaguru aho ku mugwa mukuru nyene i Paris. Bakeka ko hinyegeje abantu bagize uruhara mu bitero byo kuwa gatanu byahitanye abantu 129 bikomeretsa abandi barenga 350.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeza, ariko gye muri aka kanya mbaye mbikebanuye. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.